Mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tuafitiye muri kano kanya. Muri ayo makuru harimo ikibazo cy'amazi muri commune Bubanza y'intara ya Bubanza neza na neza mu kigwati cy'amahoro cha Muyange.
Haraba panyene none nk'umwana afashwe nk'uwo tangwe guhishira ku warege tu aba tukimbye ati byo byo tuzosanga yanyoye nka bintu bibi kacasanga kizingora
uno muvyeyi umwe mu bavyeyi bo mu kigwati ca Muyange muri commune Bubanza intara ya Bubanza avuga ko atagikoze ingaruka mbi zo kubura amazi zigiye kumurengera. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko nubanza nkababwira muri make ko leta ya Somalia yafashe ingingo izicuresha icuka kibi mu migenderanire ya kidiplomasiya nyuma y'igihugu cya Kenya gitumiye ko wiserukira i Mogadishu no gusaba ambasaderi wa Somalia kuva i Nairobi bidatevye. Ivyo bihugu bibiri bifitaniye amatati kumbiwe mu mazi bisangiye. Leta ya Somalia ishikiriza ko ibabajwe n'ingingo yafashwe na Kenya yo gusaba ambasaderi wayo kuva muri Kenya atabiganiro birinze kuba na leta ya Somalia. Amatati imbibe z'amazi hagati ya Somalia na Kenya yarashikijwe sentare mpuza makungu mpana vyaha Somalia yitwaye mu mwaka wa 2014 nyuma yaho ibiganiro vya kidiplomasiya atanyisho vyatanze nk'uko yo leta ibishikiriza. Agace ku mumazi kangana n'ibirometero kwadrato 100,000 niko ivyo bihugu bipfa. Ivyo biba mu gihe igihugu ca Kenya gifise abasirikare baharurwa mu 1,000 bari gufasha muri Somalia mu nteko za misome zirwanya iterabwoba rya Al-Shabab. Leta ya Somalia ivuga ko yiteguye gukorana na Kenya kugira ngo batorere umuti ibazo batumvikanako. Hagataho tukivuga imigenderanire ya Somalia na makungu, perezida wa Somalia yiteze ko aza gushika mu gihugu cy'u Burundi mu masaha ari imbere ku rutonde tumaze kubona. Azobonana na mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa kabiri. Ikimugenza mu Burundi ntikirashobora kumenyekana. Ibiganiro vya bitegekanijwe hagati ntumwa za leta z'umwe za Amerika hamwe n'iz'abatalibani vyarasibijwe nk'uko amakuru ava ku mpande zose avyemeza. Mwe mu bategetsi b'abatalibani atashimye ko ijwi rya Amerika ritangaza amazina yiwe. Yavuze ko uyo mubonano wasibijwe n'abanyamerika kuko hari 14 mu ntumwa muri ivyo biganiro badashobora kuja mahanga kuko bari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika hamwe na ONU. Umushikiranganji wa Pakistan ajeje kumenyesha amakuru ariwe Fawad Chaudhry kirije ko ibindi biganiro n'abatalibani bizobera muri Pakistani kandi ko ibizovamwo bishobora kuzotanga amahirwe y'umutekano muri Afghanistani. Indege zitatu z'igisirikare ca leta z'umwe za Amerika zuzuye imfashanyo zigenewe Venezuela ku munsi wa gatandatu niho zarwa mu gisagara ca Cucuta muri Colombia ziyongereye ku matoni y'imfungurwa n'imiti bikirindiriye kujabuka umupaka. Imfashanyo zarungitswe na Amerika hamwe n'ibindi bihugu ntizirashikira abanyevenezuela ariko ziracani mu bisagara vyo muri Colombia, Brazil na Curaco. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro avuga ko izo mfashanyo zidakenewe kandi zitubahirije amategeko mpuzamakungu akiyama Amerika guha amahoro Venezuela ikimenyera ivyayo. Maduro ashigikiwe n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa yabwiye igisirikare kigisigaye kimushigikiye kutemera ko imiduga y'imfashanyo iva muri Amerika yinjira muri Venezuela. Juan Guaido ku muhande rwiwe umukuru n'amashinga mateka yemewe na leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu nk'umukuru w'igihugu wa Venezuela nkifata kibanza afise umugambi wo kwinjiza izo mfashanyo mu gihe mu kwezi kwa kabiri tariki 23 iryo tariki yavuze ko zitorenga kandi atangaza byinshi kuri uyo mugambi kuri no wa mbere turaza kubabwira. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukaremva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze abanyagihugu mu kigwati c'amahoro ca Muyange ya kabiri turi muri commune Bubanza intara ya Bubanza nyene mu gihugu c'u Burundi bakeka ko amagara mabi abana babo bafise ava ku bukene bw'amazi babayemwo bakanatinya ko igihe ikiza c'ingwara yakorera co kwaduka atawoshobora kwikiza ingaruka mbi ibindi na mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse
Ikigwati c'amahoro ca Muyange ya kabiri commune Bubanza ahanini gikikujwe n'indimiro z'umuceri abarimyi bawo bakoresha amazi y'imvura bagomeye kugira ngo bashobore kuvomera abanyagihugu nabo baba hano mu kigwati bakavuga ko ari nabo bikora ko nubwo abari mu tuyoka dufise ingaruka mbi ku magara yabo
kukura bona nk'abana benshi usanga babaye nabi ayo mazi harimo ubuyoka usanga ari buto buto bwera ubwo buyoka iyo umwana cyangwa umuntu akoza abonye yategeza kumererwa nabi
sigura ko mora mu buntu rero
turabonwa nyere kuko hari benshi usanga babaye nabi bonye nk'umwana atangwa amererwa nabi ugasanga nk'umuntu aramerewe nabi hari niko usanga no gupfa anapfuye
arabahora bapfa none
harabapfa nyene none nk'umwana afashwe nk'uwo atangwe guhishira ku waregetwa abantu kimbya tvyo byo dusasanga yanyuye nka bintu bibi gacasanga kizingora
uretse abana nabakuze barabangamirwa n'ingwara zivuye kuri ubu bukene bw'amazi nta ukundwa na bose Emmanuel n'undi munyagihugu avuga ko bama babateruye babajana kwa muganga
cyashobora kugenda mu ijoro kumva kanaka yagwaye kwagera kwa muganga twa mushona cyangwa handi hantu cyangwa bavuga ati bituka kwisukura iki cyasukurikiye cyashobora atako bipa kumazi cyashobora kuronka kugira ngo baze baramesura baze baroka hama barondeze ngo bakeneye amazi agwiriye
muri rusangi abajejwe isuku bahanura kwa amazi avomwa mu nzuzi abanza gutekwa imbere yuko akoreshwa uyu mukenyezi avuga ko abirenga ko kuko bafise ubukene bw'inkwi
twebwe dupfa kwinywe
bari kimutateka
abantu byo guteka amazi basi ni bak ni inkwi inkwi zirabora cyane bigaca bituma atako yateka n'utwose ugacuvuga ati sinotonona sinoronka ukuntu ngi kuko natwebwe ntiduvise amatongo ngo dutere ku ibiti ngo turonke inkwi
mu gihe atacokorwa vuba aba banyagihugu bafise impungenge kwikiza cy'ingwara ya korera kiramutse kibafashe cyose si kinganda
korera iramutse ishikanga hamwe iki gisagara cyamuyange n'ukuri abantu bapfa kubwinshi kubera umuntu ntaronka amazi yoza n'isahani n'igikombe ngo acyoze gice kubera ubukene bw'amazi umuntu aronse duke akababuyagambye uku isahani dakeyo umuntu apfa gufungurira ko hamwe abana bakapfa ko bafunguye ngaha uje abana bariko barabagaburira abana n'ukuri bapfa gushiramo intoki abanyeshuri badakarabye bakabura n'amazi yo kunywa
haraheze umwaka amabombo y'amazi ashika umunani atagikora muri kino kigwati cya Muyange aba banyagihugu bidoga bavuga ko amazi yakatishijwe ajanwa muri zone ya Musenyi yo muri komine Mpanda uyu mutware w'inzu 10 ariwe nyumba 10 muri kino kigwati cya Muyange Sinigirira Charlotte avuga afise agashavu ko nubwo biruko bama baterereye ibishoboka kugira ngo bashikire amazi mbere bakanariha amafaranga angana n'igihumbi n'amajana 200 ku muryango buri kwezi
twe twahagurutse ngaha turaza kuyironderera ahantu mu kivogo turayazana turayashikanaha
ayazanye gute mwebwe
twarayazanye twazanye umufurege nabo baraduterera matiyo ariko amaze kugera ngaha twayavomye ukwezi kumwe acaja mu maboko ya leta twebwe banyarucari twebwe tubanya gupfa menga leta sinzi ko natumenya ubu twishwe n'ubukene bw'amazi ntitukimesa ntiyakamye mu kivogo arahari tusaba mwebwe abagira neza nyamba mudukunda mukunda n'ubuzima bwacu mudusabira ayo mazi kugira twongere turonke amazi meza
ivyo uyu mutware ahakana akanasigura igikenewe kugira ngo aboneke Jacques Nikwitegetse arongoye zone mitakataka ibarizwa mwico kigwati
ingone nuko amatiyo yakeje yazana amazi mitataka hanyuma kumenya nayo hari ahantu habaye amafuite bisaba ko bayakora n'ahandi ho ntibitegwa n'abantu bayaronse bandi mu bivyo niba batumye amazi ataboneka yaba yo mitataka amatiyo yakeje ndanije guye ko amatiyo muri imisi yabonetse hari umuhango ibyo muri imisi ko tuzaronka turizeye ko amazi agiye kuboneka menshi no kumenya kandi tuko turavugana n'abantu bayajeje mu ntara ko tugenda ahantu yacitse bagatuye kuyakora kandi mwo kandi kazi gari nuko abanyagi n'abanyene bokomeye ntabavuga gucyo basanzwe amafaranga bari haya amazi bayatanga nabi nabi harimo n'imbuzo ubukene n'ahandi ho amazi turibaza ko n'ubu tumaze gushikaho yacikiye bakayakoresha bira kaboneka
ikigwati ca muyange kigize n'abatejejwe izabo hamwe n'abantu aho nikora baje bava mu turere dutandukanye kikaba kirimwo amoko yose y'abantu abakuru duhabwa na umuntu waro nuko abahaba baharugwa hafi imijyango amajana indwi ibubanza Diane Donse ijwi rya Amerika
Diane Donse arakenuye mu gihe muri bubanza mu mvise baganya kwera ikena rya mazi muri commune giheta intara ya Gitegaho bari ruhutse bavuga ko amashiga batazira cana rumwe yabakuye aho umwansi ashatka ayo mashiga usivye ko yabafashije gukingira ibidukikije yarabarinze n'indwara zitandukanye zirimo amaso mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana adufitse ibindi kwino nkuru
Kumutumba wakivogero zone na komine giheta intara ya Gitega niho hari ihinguriro ry'imbabura zikoresha inkwinke mu gihe cyo gukinjika ubwo buhinga abajeje ibidukikije bavuga ko bufasha cyane mu gukingira ibidukikije kubera ikoresha ica kabiri cy'inkwi zikoreshwa ku mashiga tumenyereye mbega izo mbabura zihingurwa gute Prosper Ndayizeye ni umuhinga ahingura izo mbabura
ubwa mbere turakenera ibumba tugakenera ibikumbi by'umuceri buyo n'amazi hanyuma iri cyo ko muribona rigizwe n'amakushe abiri kushe y'inyuma igizwe na meranje y'ibumba ibikumbi hamwe na buyo kushe y'imbere nayo igizwe n'ibumba n'ibikumbi gusa kubera iki imbere haja y'ibikumbi n'ibumba gusa nta buyo ijamwe kubera iki kugira ngo bijya bikumbi n'ibyo bifasha kugira iki kubiyeka umucanwa igatuma ishuha gose indani hamwe n'ubwo uhejeje guteka ugakura mwinkwi ushobora gushusha kwa amazi woga kandi agashuha
akamaro kizombabura ko naka Prosper Ndayizeye abandanya dusigurira
irishiga rifasha gukingira ibidu kikije bikoresha inkwi nke cyane tugize ama experience kugira ngo turabe ibyo tuvuga ko ari ibyo dupima inkwi ku biro twarapimye ibiro 8 by'inkwi dukoresha ngaha na hajya dusanga hakwirishiga dukoresheje igice ariko hajya dukoresheje za nkwi zose bya biro 8 byose biraheza akandi kamaro rikinga ingwara kubera ko nta myotsi myinshi rirekura hari rya shiga rya kera za ngwara z'amaso za ngwara zo guhema nabi ibyo byose birafasha mu miryango ikindi na cyambuga iri shiga rirafasha cyane kugushusha mu nzu nukuri murote kuri kwamye mukarikikuza inkuru mugatera akagori mukotsa kandi nta myotsi ibiriko iragira ibaza ko mu maso
abamaze gukoresha izombabura barashinga intahe nkuko byemezwa na Alphonsine Hatungimana wo kumutumba wa Muremera
ce iyo mbabura iciza yangiriye nahora ari mu bambere bakene uduko imbere nkarara n'ubusa nkabura abasenya n'iki mvura ishaka kugwa abana batarava ku mashure nkasanga ndaraye ubusa ariko kuhera isaha umwana avuye kwishasha gutoro dukwidu Kenya cenkaronka nibisate bitatu nkashaka cyanira ndashaka kushya inkwi zibiri nkagena nkakora utundi mu rugo bandi ko ndakora sishaka kugena ngo ngume nicye imbere yiziko nkayo mashiga yandi twadukoresha
reka no kubijanye n'amagara y'abantu izimbabura zaragize akamaro mu miryango uno mutama wo kumutumba geta yego uri mutama kazi wiwe arabishingira nta
amaso yari yaramwishye ntiyakanura kubera iki kubera aya mashiga murabona iyo yacanye ko ibyotsi kubugutumuka inzi kuzura imyotsi rero uku kugira ukwezi kwa kane amaze kuronka iyo mbabura ubahambonye arampeza agira ati Imana iguhezagire kuba waranzaniye iyi mbabura uyu munsi n'akamaro kanini yishima ati imbere na ya maso ubu ndakanura
yunganirwa na Nicimpaye Perpetua wo ku mutumba Bihororo komine ya Giheta
eje nkajeyo mu bisanzwe amaso cyari ikintu kimbangamiye gose nk'icana kurarya amashiga yakavukira ariko ubu unye maze kuyitora nkayicana ko kabiri na rimwe nk'icana ku mashiga yakavukira ntandwi zibiri zahera ntariko ndiyabira ko amasanyishi mugabo ubu ncana ku ishiga rya kijambere ntandwi zibiri zirashobora guhera ntumva na maso rero kuvara ntanguye cyana ku mashiga ya kijambere nta myotsi umuriro uduga neza nta muriro utakara hirya no hino cyangwa imyotsi isanzare ni ukuvuga nta maso je nkicumva nkibaye nkeka ibicurane agahira ubonye nta na kimwe kwera
Yohani Maria Hatungimana arongoye igisata kijeje gukingira amashamba n'ibidukikije mu ntara ya Gitega arashimwe umugambi w'imbabura bataziriye cyana rumwe
nkujeje ibidukikije mu ntara ya Gitega uwo mugambi uje wunganira yindi bwambe na mbere nagira nshime icyo gikorwa kikorwa mugambi kubaruje ndagomba sabe ubwambere na mbere imbere yuko bashira mu ngiro mugambi bari bakwiye kubanza gukoranya abajejwe ibidukikije mu makomine no ku rwego rw'intara kugira ngo twumvishe akamaro kizo mbabura mu byerekeye uburyo bwo mu miryango n'ubyerekeye kukinga ibidukikije
iyo mbabura igwa amafaranga ibihumbi 200 gusa uyisanze aho zikorerwa ku mutumba wa Kivogero zone na commune Giheta igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bwije rya America.
Unaho dutandukira vugwa mu gisata c'impunzi duhereye muri Uganda habarundi bahungiye I Kampala bavuga ko babayeho mu bukene budasanzwe baragerageza kwibeshaho niko yamara ingorane bahura nazo cane cane n'izururimi kuko hakoreshwa uruganda hamwe n'icongereza gusa ikindi kiriko gisa nk'ikibaboheye amaboko imugongo no kubura imitahe yo gukora urudandazwa ruto ruto kuko ico gihugu ca Uganda kirangwamwo ubucuruzi ubwo bukene butuma abana babo batiga hanyuma bakihere za inzira y'ubuhumbu n'imbiya yuramutswe mugenzi wacu ikigali Pierre Claver niyo nkuru aheruka kubagendera barabimugira ku muriri
umugwa mukuru Kampala w'Uganda ubamwe abarundi bahungiye hafi 400 baba mu makartsi atandukanye cane cane yaciriritse nka Sambya ndeba n'ahandi bavuga ko ubuzima butaborohera kuko abenshi muri abo atakazi bafise kandi babwirizwa gutunga imijyango hari no gwaruka twaganiriye rutubwira ko rubeshejweho n'imfungurwa bita kikomando izo nazo ni chapati n'uduharage dukeya bati byo tubikunda kubera bizimbutse kandi bigahaza umuntu n'ingoga bigugwa igihumbi kime gusa c'amashiringi y'amaganda naho Uganda ari igihugu corohereza impunzi gukora utuntu duto duto two kwibeshaho cane cane kudandaza abarundi bavuga ko babura umutahe bakagira n'ikibazo c'ururimi
sima bw'impunzi kamara nibworoshye kubahaba kuko ubuzima burazinje ariko igihambaye umutekano urakwiye cyo kimwe nuko tuvyumva muri Tanzania turiko turumva makuru ngene abandi bamerewe abafite agatahe baragerageza kandi baroroherezwa
ikitugora ni uburyo bwaho umunahera najewe ni umushoferi nanishoboye kunyonga moto amanagira impanuka barayinyiba hari abandi usanga bafise nk'utuntu bakora gucuruza amakara gutembereza utuntu naho birimwo ingorane rimwe na rimwe batabafise impapuro zibarekurira gutembera
bwa mbere bitugora mu rurimi twe twize mu gifaransa washika ngaha naho zogenda kurondera ku kazi bakugira ati manza kumenya icongereza bigasaba kuciga cyane cyane n'uruganda ivyo utabizi ubuzima buraremereye cyane gose
bigusaba guca bugufi binjya mu yamyuga mito mito tumwe duto duto hasi kerekana ko utari umuntu nyine utari umuntu ugaya akazi
umwuga uragenda ugashakisha ukaraba utkudandaza wabona umunsi urakeye iminsi ibiri itatu ukunyana ukabona imana iracanye iminsi iragiye
igisa n'icibagiwe coco no gushira abana mu mashuri kuko azimvye abana hafi igihumbi ntibiga kuva bahunga mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe twashika twasanze hari ishirahamwe ryitwa Fondation Joseph Nishiri imbere y'abarundi bakomoka mu ntare ya Rutana ubu baba muri Amerika ririko riragerageza gufasha abana kwiga ryafashije abana barenga 60 bagiye mu mashuri yisumbuye mu buraro hamwe n'abandi barenga ijana mu mashuri mato mato I Kampala akamwe minikose kuri abo bavyeyi bake bashikiriwe bagasaba n'abandi bagira neza kubaseruka ko
nukuri abantu batuvuga ati ni imane ducaniye kuko kukibazo c'abana cyo kwiga byari ibintu bikomeye cyane byari ibintu biteye ubwoba mpereye no kuri aba biwanje ntabwo bari biga kandi urabona deja barakuze nanabatwaye kushura ati abo aho bageze turabona ni nk'abana babageze 4e et 3e primaire atari kurabona ari abana bo gutangura kugira ngo baje muri za nasari biteye ubwoba
tukiza tugifite uburyo bukebuke bari z'umwaka umwe bacabarahagarika kandi turazi ko haracariho nabandi benshi bataramenya gushikirwa n'irijwi ngo baronka abana babo biga tuvyakira neza cyane ni nk'Imana yabarungitse kuko hari hageze ahantu babavyeyi twihebura n'abana bihebura ko batazofasuye kuronka ubuzima
ko urashobora gusanga nk'ishuri umwana ari umuriyoni nambage muri internet yirihire imatera nivyo kugusanga bigoye amashuri no arazimbye kandi kiragoye abana benshi nko kuva mu 2015 gushika hari abana batarakandagira mu ishuri iyo haje amafondasiyo yadufasha nyene ningira ni bisubizo nyene by'amasengesho y'igihe kirekire
ubwo bukene buzuri nzara mu mpunzi z'abarundi I Kampala hamwe no kubura ico bakora bituma abakobwa baja mu buhumbu abahungu nabo bakihereza ibyayura mutwe abavyeyi agahinda ni kose
kunyurumaga ibirahari nkuko nababwiye ko nigeze kuba umushoferi atwara moto ugasanga nk'umuntu ari yaborewe cyane waganira nawe wibaza ngo n'umukiriya wundi ukumva avutse kirundo ugasanga n'umwana w'iwanyu wasanga abakobwa aho bakoraniye mu myifato zitari nziza mu ijoro ugasanga hari umwe nko mu bantu 10 ugasanga ashobaye kuba ari nk'umurundi kazi.
Surutu nk'abana b'abakobwa bagahendwa nyene n'ibasamaza amashuri ntibayabandanye. Benshi usanga barayakiriye nyene hagati. Rero usanga abana bacu ntibiga.
Aya ama ikindi naco nyene uravye n'imico yo ngahara mu Buganda umwana arashobora kwifata ariko abagande baraterura ku nguvu umwana bakamutwara. Hama ibishukara ni byinshi kuko umwana araja ahana akabona batembera bafise bambaye utuntu twiza. Natwe ntabyo turiko turaba kubera nta ushobozi ugacusanga umwana rero uko tuntu turamushuka ariko bisaba ku muvyeyi aho za
impunzi z'abarundi ziri mu bisagara mu Buganda nka Kampala zisaba ishiramwe impunzi amakungu HCR ko ryo bagarukira ko rikabafasha cane cane mu gisata c'indero y'abana nkuko bikoregwa baba mu makambi y'impunzi. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Muri Kongo naho umurwi ushinzwe impunzi mu ikambi y'agategekanyo ya Sange ivuga yuko imaze kwakira abandi barundi baje bahunga bavuga ko bava mu Burundi bahunga itotezwa n'ibikorwa by'urwaruka ruri ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arizo imbonera kuruye inkuru irambuye na mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Ningi za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi muri mwaka wa 2019 ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga yuko zimwe mu mpamvu bahunga igihugu cy'u Burundi harimo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano.
Duhunga umutekano wacu rero, abona hagiye uri inzu uhunga uba wumva ko atamutekano ufise. Maze kubera ko atamutekano ufise uhunga ko hari abantu urihishije hari umutekano, urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka. Jeje naho zindi umugwanye mu Burundi cende umudemobilize cemeze kudemobilizwa narataje maze gutaha mitira mu kazi k'igishoferi abapolisi bakama bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera ko navuye mu mugambwe wabo ngo narawuvuyemo ndiyo nka Jesse niyo nkoye je turi kumwe ntangorana n'umuga Jesse sha kuja mu bintu bya politique kuko je nshaka kuja mu bintu bya politique bageze kure cene mundeke je nibere mutama nitekereze nirondere ibyanje ngo barampihita ndarabatije abagabo de gukunda abazi bava bamerera nabe cyamitamo kuhungira ino muri Kongo.
Gusa nubwo hari abaho buhungira muri uyu mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana abagore ndetse n'abasore twasanze inyuma y'inkambi y'agateganyo ya Sange iri muri territoire ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sange ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshasha.
Twaraje turi impunzi tuna n'ubu turara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse gucaga faranga ndabukonosumira abana nchansanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa. Rero nubure nari mvuye mu murima guca gafaranga nsanze bamaze kwakira abandi cyandi cyari hanze n'urabyo mwafashe mwege mwakira impunzi zo mu Burundi.
None umunsi bacyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafishe sepeje twari tujye duhunga icyo abo badukubita mu icyo tutazi icyo tuzira ngo nitwateramiye amaho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi twari dukeneye ko batwakira nk'abandi.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Sange bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihunga igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo. Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimu ubuhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na resepase bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi babo barundi baba muri Congo kuko bashobora kwita impunzi kandi atarizo. Ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo ya Sange bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sange. Uyu ni Ningize ya Sumani.
Twebwe ko dufungura ngaha dufungura amagara amasinzi yayo magara mukuntu abahora babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi kwaje usanga ubwo nubwo bugari turiye na kagari gapima nk'igarama zitatu kari kangana uko kagapfunsi rero kukagira umuntu w'umugabo canke n'abana dusanga ari ngorane. Ikintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko bo tugarukira ko bakaduha kwanzi cyambere na mbere injya bakaduha amazi imiti kwiye tukaronka imiti kwiye y'abana n'iy'abakuzi ibyo bintu nibyo mbona twari dukwiriye kugira abaturage ko badufashe.
Gusa nubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania mu nkambi y'agateganyo ya Sange Mongemonge ndetse na Kavimvira ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ntibwakwira batakiriye impunzi zisaba ubuhungiro kubera impamvu zo guhohoterwa n'imbonera kure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano. Bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika uvira mu ntara kiva amajyepfo.
Bedatse ngabo nawe nyine arakenuye abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, bagiriza ubutegetsi kubahatira gushora imari mu gikorwa bemeza ko cahomvye. Temistocle Mutijima ni inkuru adusubiriyemo.
Intandaro y'ubwumvikane buke hagati y'abamotari n'ubutegetsi ni inyubako y'amagorofa ane yari yatangiye kubakwa n'imwe mu makoperative atandatu y'abamotari bakorera aha mu karere ka Rusizi yitwa Komoru, ariko kuyuzuza biza kunanirana. Kugeza ubu aho iyo nyubako igeze imaze gutwara arenga miliyoni 260 mu mafaranga y'u Rwanda, harimo n'umwenda w'abanki warenga miliyoni 167. Ariko hakavugwa minyerezwa ry'umutungo w'iyo koperative ryakozwe n'abari abayobozi bayo. Ibyo bikaba zimwe mu ntandaro zo kutuzuza iyo nyubako. Inzego z'ubutegetsi rero zigasaba abagize amakoperative yandasigaye uko ari atanu kwishyira hamwe na bagenzi babo bakagura imigabane muri iyo nyubako kugira ngo ibashe kuzura ikorerwemo, aho buri mumotari asabwa kuzajya atanga amafaranga 300 ku munsi kugeza nibura mu gihe kingana n'imyaka ine iri imbere kugira ngo umwenda w'abanki wishyurwe. Icyakora bo ntibabikozwa, ahubwo barashinja ubutegetsi kubashyiraho igitugu n'iterabwoba bubategeka kugura imigabane mu mushinga wahombejwe ku bushake na banyiri kuwutangiza.
Inama ya mbere twakoze abari batuyoboye mu iyo nama harimo perezida wa federasiyo ku rwego rw'igihugu, niwe avuga ko utazatanga amafaranga azajya guhinga ibijumba, na nicyo cyanatubabaje. Ubundi hari ikintu ubwira abantu ikintu wakibabwira mu nzira nziza bakacyumva,
baratubwiye ngo icyangombwa uko byagenda kose inzu igomba kubaka. Ibyo kuri bavuga ngo inzira tezwa cyamunara tubyibagira, niho bagenda bavuga ngo tuyatange mpaka ngo inzi senwe cyangwa ikagurishwa. Byaraciye ku bitangazamakuru ko twubatse inzu, byazavugwa hehe? Nyakubahwa perezida wa Repubulika abyumvishe yazabyumva gute? Yazumva ko karere kagira abayobozi, abayobozi b'akarere nibo bazakatubwira ati uko mwabivuga kose inzu igomba kubakwa, ibyo kugurisha mu byibagirwe.
Ingingi mira z'aba bamotari bavuga ko baziterwa n'uruhuri rw'ibibazo byakunze kuba muri uyu mwuga wabo, aho batanga amafaranga mu makoperative ariko ntibamenye irengero ryayo. Bagasaba rero ko iyo nyubako bene kuyitangiza bayigurisha bakishyura umwenda w'abanki batagombye kubera umutwaro bagenzi babo.
Mu by'ukuri nimba ari ikintu kitubabaje nuko ni koperative igomba kujya kwishyurira iyindi. Komoru tuyishyura iki? Yagurishije ikigiye kwishyura amafaranga ya banki. Kuva nana mutaratanye ku mutara sindana fata n'ibihumbi 100. None bari kunyishije ibihumbi 172.
Bavuga ko ari imigabane ngizatugira kamaro, ariko uri umuntu agura umugabane abishaka ntagaragaha.
Icyo twumva kwakunganira Komoru wenda kubwa igihombo kideni yahuye nacyo, nuko kugira ngo badutegeke kugura imigabane kugahato, nuko twabatera wenda inkunga bitewe n'urwego batubonamo.
Uretse n'abawo mu makoperative atanu yandi n'abanyamuryango b'iyo koperative yatse umwenda, barasaba ko iyo nyubako ikomeje kubabera umuzigo yagurishwa bakaruhuka. Uyu ni umwe muri bo.
Nishyo amafaranga 175,000 kwinjiramo, bara 175,000 mugabane shingiro ubare 500 twatangaga icyo gihe, 500 ku cyumweru ubare imyaka 7 dutanga uwo musanzu ubare 2025 nasizeho nkubye mu mibare yose nkubye mu mibare nk'ibihumbi 780 kwiriya nzu. Ariko anza mpora ndi stresse mu kazi nkora inzu nakeguka ngiyewe.
Urwego inyubako igezeho yubakwa, ubutegetsi buvuga ko ibura nibura miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yuzure, izo zikiyongera kuri uwo mwenda w'abanki kugeza ubutarishyurwaho n'ifaranga na rimwe. Aba bakora umwuga w'ikimotari bavuga ko ataribo bashoramari bakomeye ahikamembe ku buryo basabwa gushyira amafaranga yabo muri icyo gikorwa, bagasaba ubuyobozi gufasha iyo koperative yatangije inyubako wihuza n'abandi bashobora kuyiguramo imigabane nabo bakikomereza akazi kabo nta nkomyi. Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi, tumubajije inyungu ubuyobozi bw'akarere bufite mu guhatira abamotari kugura imigabane muri iyo nyubako, yadusubije muri aya magambo.
Akarere tureba inyungu z'abaturage, bivuze ngo niba njye ubwanjye nta nyungu mfite mu mushinga, ariko mfite inyungu yo kuvuga ngo umuturage wanjye namufashije kuzamura imyumvire ituma akora ikintu kimufitiye akamaro mu buryo burambye. Rero nk'abantu batangiye umushinga ni byiza ko bawukora bakawurangiza, umusaruro uzavamo ukaba wabo kuruta uko bawutangira bagera hagati bakawuta kandi uwufashe akazunguka amafaranga menshi bamureba.
Iyi nyubako ikomeje guteza ingorane hagati y'ubutegetsi bwite bwa Leta n'abamotari aha i Rusizi. Yatangiye kubakwa mu mwaka w'2012 kubera gucika intege nyuma y'aho abayobozi babo banyereje umutungo bamwe mu banyamuryango ba koperative yayitangije, bagiye bayivamo ku buryo mu barenga 430 uba basigaye batarenze 200. Hagati aho ubutegetsi buravuga ko kuba mu yandi makoperative basabwa kugura imigabane muri iyo nyubako bagiye kongera kuganirizwa hagamijwe kureba ko babigiraho imyumvire imwe. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima rakenewe no kuri duce dusozera ikiganiro hanyu mu ntara mwategure mwongera mushikirizwa na Jewi Diane na Hazwe yakoze Macbili ya Biro yegeranije amajwi hamwe na Engineer National yatufashije mu hinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tuyifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose. Pas mal et ma sa maman